Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi murumvira radio ijwi rya Amerika ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza kandi mbakaze muri aya makuru. Kuki mu bihugu bikize by'umwihariko muri Amerika kugura inzu bihenda cyane? Biterwa n'uko abategetsi barimo abo muri Afurika banyereza umutungo wa rubanda bakajya kuhisha muri ayo mahanga nyine arimo Amerika.
Tudavye amavire manini manini byo muri Amerika, za New York, San Francisco, Los Angeles n'ahandi. Urazi amabuilding amazu akugwa agwishiro kirenga umuriyoni, sanga ayarenga inusu yayo agugwa n'abantu bataba ngaha muri Amerika.
Leonce Ndikumana ni mwarimu n'umushakashatsi muri kaminuza ya leta ya Massachusetts, University of Massachusetts Amherst, muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu Rwanda umunyamategeko Barton Matimbano yarazimiye. Sena ya Kenya izaterana ejo no kuwa kane kugira ngo yige niba Vice President wa Repubulika Rigathi Gachagua agomba kwirukanwa ku mwanya we. Naho muri Haiti, polisi y'igihugu ifatanyije na polisi ya Kenya barwanye n'umwe mu mitwe y'amabandi yitwara gisirikare ikomeye. Aya makuru nayandi twabateguriye ni mukanya, mugume hafi. Muri Kenya, urukiko rukuru rwateye utwatsi icyifuzo cya Vice President wa Repubulika Rigathi Gachagua warusabaga kubuza Sena kwiga ikibazo cyo kumukura ku butegetsi. Kwa kabiri w'icyumweru gishize, abadepite 281 kuri 44 batoye umwanzuro wo kumwirukana. Mu byo bamurega harimo ruswa, kunyereza umutungo wa leta, kubangamira imikorere ya guverinoma no kubiba amacakubiri ashingiye ku moko. Umwanzuro wagiye muri Sena, Vice President Gachagua yitura urukiko avuga ko umutwe w'abadepite utamuhaye umwanya uhagije wo kwiregura, usibye ko anahakana ibyo aregwa. Gachagua yatsinzwe rero mu rukiko. Sena izaterana ejo kuwa gatatu n'ejo bundi kuwa kane yige iyi dosiye. Sena ya Kenya igizwe n'intumwa za rubanda 68. Hakenewe amajwi 45 yo kwemeza niba Gachagua yirukanwa ku mwanya wa Vice President wa Repubulika cyangwa niba agumaho. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibihugu bitanu byo muri Afurika y'Amajyepfo byugarijwe ku buryo budasanzwe n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe byateje icyitwa El Nino. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM rivuga ko abaturage barenga 27 byabakozeho. Ibindi kuri iyi nkuru byaninini nazwe.
Hapo nshasha ya PAM yerekana ko ibihugu bigeramiwe n'ingaruka z'ubushuhe burengeje urugero ari Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia na Zimbabwe. Hambavu y'ibihugu bitanu biherereye muri Afrika yo manuko, PAM ivuga ko Angola na Mozambique bitari muri ico gice ca Afrika navyo nyene bibangamiwe. Ibihugu vyose vyatangaje ibihe bidasanzwe vy'akaga kubera ubushuhe budasanzwe bwa El Nino. Ishami rya ONU ryitaye ifungurwa kw'isi PAM mu mfunyapfunyo riti ikigoyi kiza catangwe kwibonekeza muri ivyo bihugu nticari bwa kabeho mu myaka 10 iheze ni ivyago mu makungu. Ikigo ca Amerika kijeje iterambere kw'isi USAID naco cemeza ko ubugaragwa bwibonekeza muri Afrika yo manuko kwera ubushuhe bwinshi bgaheruka kuja ku rugero buriko haraheze imyaka 100. Ku GAPAM abana bagera ku 21 million bo mu bihugu bigeramiwe na El Nino bari mu bibazo vyo gufungura nabi kwera umwimbu utabonetse neza. Thompson Philly avugira PAM yabwiye amenyesha makuru ko bizobandanya kunyuka. Yagize ati iki gihe ni kibi cyane mu bihe byose byabayeho mu byerekeye ubukene bw'imfungurwa, bizobandanya byunyuka ku kwezi ku kwezi kugera mu kwa gatatu no kwa kane ko mu mwaka uza. Nta mwimbu wabonetse, ibigega biragaragara, abana baronka ico bafungura rimwe ku munsi n'abanyamahigwe. Ishami mpuzamakungu ONU rikavuga ko kugira ngo rifashe ababangamiwe rikeneye vyihuta 1.5 miliyoni amajana atatu na mirongo itandatu n'icyenda amadolari ya Amerika. Aho bikomereye ariko ku bwa ONU nuko aya mafaranga azayongera ku yandi akenewe kugira ngo bageramiwe n'intambara muri Gaza na Sudani nabo bashigikikwe.
Abakuru b'ibihugu bitandatu by'umuryango w'ubutwererane mu kigobe cy'Abarabu aribyo Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudite na Emirat z'Abarabu ziyunze bazagirana inama ya mbere ejo kuwa gatatu na bagenzi babo 27 b'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe ku cyicaro gikuru cyawo i Bruxelles mu Bubiligi. Kuri gahunda y'iyi nama yabo hariho iby'ubuhahirane, iby'ingufu nka gazi na peteroli n'iby'imihindukire y'ibihe. Ariko rero umuryango w'Uburayi utangaza ko ikibazo gisumba ibindi ari icy'intambara yo muri Gaza hagati ya Israeli na Hamas, no muri Libani hagati ya Israeli na Hezbollah. Bose bafite impungenge ko ishobora gutwika akarere kose. Bazarebera hamwe icyo bashobora gukora kugira ngo amazi atazarenga inkombe. Ibihugu by'ikigobe cy'Abarabu bisanzwe ari inshuti z'uburengerazuba bw'isi, nyamara mu bihe bya vuba byatangiye kwegereza cyane Irani yashinze imitwe ya Hamas, Hezbollah n'abahuti bo muri Yemen, kandi nayo ubwayo irasana na Israeli.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Haiti. Polisi y'igihugu ifatanyije na polisi ya Kenya yagiye kubungabunga umutekano barwanye n'umwe mu mitwe y'amabandi yitwara gisirikare ikomeye. Umuyobozi mukuru wungirije wawo yakomeretse. Diane Ninahazwe arakomeza.
Wakomeretse bamutazira Desom azi ubwa kabiri mu burongozi bw'umurwi witwa Kraze Barge Gang ugisibije muri Haiti. Desom yakomerekeye mu gutana mu mitwe kwa mbere kubaye hagati y'abagizi ba nabi bo muri Haiti n'abapolisi ba Kenya kuva ONU irungika ingabo zija kugarukana amahoro muri Haiti. Igipolisi cico gihugu kikavuga ko abagizi ba nabi bagera kuri 20 baguye muri uko gutana mu mitwe kwabereye ahitwa Torcel mu manuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Port-au-Prince. Akarere ka Torcel izo mpande zibiri ziriko zigwaniramwo kari mu minwe y'abagizi ba nabi. Polisi ya Haiti ikemeza ko mu bikorwa irimwo kuva kuwa gatandatu w'indwi iheze ifatikanije n'abapolisi barungitswe na Kenya biciye muri ONU yashoboye gufata ibigwanisho, amatelefone n'ibindi bikoresho abagizi ba nabi bariko barifashisha mu guhungabanya umutekano wa Haiti. Igipolisi cico gihugu kikabandanya kuvuga ko kigiye kubandanya ibikorwa vyacu gushika uwitwa Vital Homme Innocent atwara umwe mu mirwi ikomeye y'abagizi ba nabi muri Haiti azimanganijwe. Vital Homme Innocent mwomenya ko asanzwe ari mu bihano vya Amerika, umwe bwa Buraya na kanama ka ONU kajeje umutekano. Amerika yaremeye kuzotanga agashimwe k'imiliyoni 2 z'amadolari kuwotanga amakuru yotuma afatwa. Mu mabi Vital Homme Innocent yagirizwa harimo kuba yaranyuruje abavugabutumwa b'abakristu 16 mu 2021, urupfu rw'umuvugabutumwa yitwa Marie Flankin hamwe n'inyuruzwa y'umugabo wiwe mu 2022. Amerika ikaba yaramaze kumucira urubanza kuri ibi byaha byose.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri YouTube na Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga zacu zose, kuri VOA radio yacu no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Mu Rwanda umunyamategeko Barton Matimbano yaburiwe irengero. Kuwa gatatu w'icyumweru gishize murabyibuka, Maitre Matimbano yatsinze urubanza rw'abacuruzi babiri bari bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu kigo cy'inzererezi cya Gikondo kizwi nko kwa Kabuga. Umuyobozi wacyo CIP Verdic Mutsinzi yarabitsindiwe mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rumuhanisha igifungo cy'iminsi 24 gisubitse mu gihe cy'amezi 3 na miliyoni 20 y'amafaranga y'u Rwanda yindikiza akababaro agomba guha aba bacuruzi. Eric Bagiruwubusa yakurikiranye ikibazo cya Maitre Matimbano.
Aganira n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ngendanwa, Madamu Anuarita Musabye Maria ari nawe mugore w'umunyamategeko Barito Matias Matimbano yaduhamirije ko agiye kumara icyumweru atazirengero rye.
nyine yagiye kuwa kane mu gitondo ngiye mu kazi, ubwo rero ntabwo nongeye kumubona.
Wamara kugenda se mwakomeje kuvugana kuri telefone, byagenze bite?
Telefone nta yaririho, nyina yavuyeho, ngiye namushakira yavuyeho.
Watangiye kumushaka ryari?
Muri ayo masaha nyina y'igitondo, mu saa tatu nyanga numve ko yageze.
Umunyamategeko Matimbano hatuye mu mudugudu wa Kinyana, akagari ka Ntunga, umurenge wa Gahanga, mu karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali, mu bice bihana imbibe na karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yaburanye n'imodoka ye asanzwe agendamo mu kazi. Umugore we avuga ko Matimbano yavuye mu rugo mu rukerera rwo kuwa kane yerekeza mu karere ka Kirehe, aho yagombaga kunganira umuturage mu nkiko nk'uko asanzwe akora uwo murimo. Gusa akavuga ko mu makuru yahawe yamenye ko umugabo we atigeze agera ku rukiko rw'ibanze rwa Kirehe. Kugeza ubu Musabye Mariya akavuga ko kuba atazi irengero ry'umugabo we birushaho kumuhangayikisha.
Reka dutegereze bizava mu nzego naganye kugira ngo zimfashe, buriya andi makuru azayatangaza nyuma yagize icyo inzego zitangaza. Ngiye ntacyo mfite navuga ubu ngubu.
Hari amabaruwa atatu Ijwi rya Amerika ifiteho kopi bigaragara ko Musabye Mariya yandikiye inzego zitandukanye azimenyesha ko umugabo we yaburiwe irengero, kandi akazisaba kumufasha kumenya aho yabaherereye. Ku isonga hari ibaruwa y'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, iy'urwego rwa polisi y'u Rwanda, ndetse n'indi baruwa y'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko umunyamategeko Matimba n'abarizwamo. Kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri abavugiriza inzego bose nta n'umwe witabye telefone y'Ijwi rya Amerika. Abavugizi b'izi nzego ntibanasubije ubutumwa bugufi twaboherereje kuri iki kibazo, mu gihe twabandikiye tubamenyesha ko bagitangaho umucyo. Umunyamategeko Matimbano yaherukaga kuburana urubanza rw'abagabo babiri bari bafungiwe mu nzererezi mu kigo cya Gikondo ahazwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali. Muri urwo rubanza, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku itariki ya 7 z'uku kwezi rwanzuye ko CIP verdict Mutsinzi hukuriye kwa Kabuga yafunze abacuruzi babiri, Joel Twagirayezu na mugenzi we Aloyz Nshimiyimana, mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yaciye CIP Mutsinzi miliyoni 20 z'amafaranga agomba kwishyura abo bagabo n'indishyi z'akababaro, naho igifungo cy'iminsi 24 yamaze abafunze binyuranije n'amategeko n'ihazabu y'amafaranga 100,000 abisubikirwa mu mezi atatu. Kuwa gatatu w'icyumweru rugishize, umunsi umwe mbere y'uko umunyamategeko Barto Matias Matimbano aburirwa irengero, Ijwi rya Amerika yari yavuganye nawe ku migendekere y'urwo rubanza.
N'icyemezo twakiriye neza cyane, kuko byatweretse ko abacamanza ndetse n'inkiko z'u Rwanda zifite ubwigenge.
Mbere y'uko aburirwa irengero kandi, Matimbano yari yaratubwiye ko bagenzi be b'abanyamategeko bari babanje kumuca intege bamubuza kujya kuburana urubanza bafata nka nyirabayazana wo kuba yaraburiwe irengero. Akavuga ko bamubwiraga ko urubanza yatsinzemo hukuriye ikigo cyo kwa Kabuga Igikondo rushobora kuzamugiraho ingaruka. Akavuga ko bamubwiraga ko ikigo cyo kwa Kabuga Igikondo bagifata nka ndakorwaho, kuko imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ihora igikoraho amaraporo menshi igaragaza ibikorwa by'iyicarubozo bikivugwamo no gufunga abantu ku maherere, ariko ubutegetsi bukayamaganira kure. Bamwe muri abo banyamategeko batifuje kumvikana bakimara kumva ko mugenzi wabo yaburiye irengero, bahise bongera gukeka ko yaba yarazize urubanza aheruka gutsindamo ukuriye kwa Kabuga. Banze kugira icyo batangariza Ijwi rya Amerika ku mpamvu bisize umutekano wabo. Umwe mu banyamategeko bagenzi be nawe utifuje gushyira umwirondoro we ahagaragara yabwiye Ijwi rya Amerika ko Matimbano yabuze ku wa kane, bigeze ku wa gatanu nka saa sita z'amanywa telefone ye isubira ku murongo umwanya muto, ariko bayihamagara ntihagire uyitaba. Mu bihe bitandukanye hagenda humvikana Abanyarwanda baba bavuga ko ababo baburiwe irengero ndetse n'inzego zibishinzwe zikanzura ko zitaza aho baherereye. Gusa hari abagiye baboneka barimo umunyamakuru Jean Paul Nkundineza waje gufungirwa ibindi byaha, bakavuga ko babaga bafungiwe mu nzu z'imbohe zifungirwamo mu buryo bw'ibanga zizwi nka safe houses mu rurimi rw'Icyongereza. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Uburundi bufite ikibazo cy'abana bajya gucuruzwa muri Tanzania. Leta y'u Burundi ivuga ko ku bantu bose leta ya Tanzania igobotora ikabasubiza mu Burundi, 80% ari abana. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Muri urugwaruka ruhendwa rukajanwa kudandazwa mu gihugu cha Tanzania hari abahendwa na bagenzi babo abandi bakarungikwa n'ababyeyi bakabaha abaje kubarondera aba bakunzi bijwe rya Amerika basanze mu manuko bw'u Burundi muduhuzu bambaye twatabaguritse imibiri yabo nayo yuzuye ibikomere n'isukurike buzuye agahinda k'ingaruka z'ibyo babayemwo iyo bajanwe abayaze n'abakunzi bijwe rya Amerika bafatiwe Tanzania bagasubizwa mu Burundi bavuga ko guhendeshwa amafaranga ari ibihumbi amajana tatu n'amajana ne by'amashiringi bibacisha mu nzira ihakwa guhitana ubuzima bwabo
bavuye muhira saa kumi y'ijoro turagenda nyine mu iryo joro twahagiye iminsi ibiri twashyitse amaguru yabyimbye dushyitse kuwo mu bosi aca adutwara mu ijoro nyine nka saa sita y'ijoro ca tubwira ngahano kwinjira ngo mu iporo rihuze ngo niho hari amahera imvugwe
tugihogye n'amaguru twaraye mu kayi twashyitse ku munsi ugira kabiri twashyitse nka cumi na zibiri twarushye twamaze iminsi ibiri ata muntu nyeyo bariyo kuyiruka cyangwa ngo atambuke neza natambuka nyine bukibuke nyine
muri ayo mashamba abo babagura babajanamo ntiboroherwa inyuma yo kubaho batazi iyo bari nabo babana uruhagarara rw'abantu abo bana bita abagemo bo muri Tanzania babahiga cyane ntirubavamwo mu gihe babiruka ko bafise udushoka imbugita n'ibindi nabo baba bagiye kuvoma amazi bakoresha ubufashwe nabo bagemo uku niko bimugendekera
bankwita amakofe yo mu gisho acaraza afande nyine wabo godogome himbiya aho nyine acasokorora imbugita ndagukureho ngo gisha atacumutse kirenge amvuga numbabarire aho nyine acahura yakabezi mu mufuko acaraza andoda ngaha mu ivi no mu gisho gihirenge aha hose no ngaha mu nkokora n'inkoni nyinshi nyinshi acambwira subira wiruhere no guhagarara atavyo shobora
umwana ashikanywe mu kibanza begeranirizamwo abafashwe nabo bagemo imfungurwa ziwe no gukubitwa imihini y'isuka inkoni no kurara kwisima nkuko bibandanya bivugwa na bano bana bakiva mu Burundi ibyo babwirwa ku munwa nk'amasezerano y'akazi bagezeyo bisanga atawo bihuriye na gato n'ibyo babamwo
ifaje gukorayo ntikamenye ko ari mu ipoli badufata kwa ntawo fetu batubwiye ko ari kurima mu gaturuli kumbiturima imisi tatu mugadu chitseyo kwaja duhora kuhera kuwambere nuko amungu twarakora
ugwaye akozanira ibinini ukamira naho ubugwaye indi ngwara urumva wopfa no gupfa
namarira mu maso bafatiye ku byo babayemo mu misi idakwiye n'ukwezi ubu nibwo butumwa bw'ugo rwaruka
abavyeyi bacu cyane baturunge aho turatubwiye mu magogo adasanga
abandi bana nkanje abiyumvira bose ko boje Tanzania boguma ngaha mu Burundi
kuri iki kibazo c'urudandazwa rw'abana mu bihugu bibanye na cane cane mu gihugu ca Tanzania mu bushikiranganje bw'intwaro y'hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi no mu bushikiranganje bw'ubutungane baremera ko baki kandi ko babikora habarondegwa kubwo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane Anne Marie Nkejimana gukingiranira ikibaba bituma abakora ibyo badahashwa yabitangarije mu ntara ya Bururi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu kiganiro abavugizi b'inzego nkuru za leta bagiranye n'abanyagihugu
abo bantu bakora ibyo byaha baraheza iyo bafashwe bagashikirizwa ubutungane bagahanwa mu butungane intambamyi zihari ari uko abavyeyi benshi n'ababanyi banyegeza bakikika mukiza bagahishira abakora ivyo vyaha
mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi ku rudandazwa rw'abo bana n'ingorane bagira abasaba abarundi gukunda igihugu no guharanira kazoza kacu Cosine Grene Gatoni avugira umukuru w'igihugu nawe nyene yabisiguriye i Bururi
birababaje kubona abana batangwa na bene wacu abarundi bisigura rero ko urugendo rukirurerure ariko umuzirikanye no kubandanya duhimiriza ababanye abavukanye kugira ngo duhere gukunda umurundi muri yanzira yo gukunda igihugu cacu twumve yuko abo bana ari tunga ryacu twumve yuko ari yamatuta tuzigaho kazoza keza kuko aho bagiye amategeko atabakingira baza bamerewe nabi babononye ugasanga igihugu gihomvye
abana bashogwa muri ugo rudandazo rw'abantu bagafatwa bakagarukanwa mu gihugu bari ku rugero rwa 80% akenshi bava mu ntara za Karusi Kayanza Gitega Ruyigi Murambya Rutana na Maka mba mu mezi abiri uko umunani n'uko icenda ku mugina mu ntara ya Makamba hagarukanywe abana 135 bari bajanywe mu nzira y'urudandazwa rw'abantu.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Amakuru tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itariki ya 15 y'ukwezi kwa 10 buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore bo mu cyaro, ariko ubaye mu gihe abagore bo muri Rucuru, Masisi na Nyiragongo mu ntara ya Kivu ya Ruguru bo badashobora guhinga kubera ko bavuwanywe mu byabo n'intambara. Ariya Sanka Darius ukorera Igoma yaduteguriye inkuru irambuye.
Hafi 70% y'abagore bakuwe mu byabo kubera imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta bava Imasisi, Nyiragongo na Rucuru. Benshi muri bo bari batuye mu cyaro kandi ubuzima bwabo bwari bushingiye ku buhinzi n'ubworozi. Umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore wo mu cyaro, Radio Ijwi rya Amerika yasuye zimwe muri izo nkambi iganira na bamwe muri abo bagore. Bemeje ko intambara yababereye imbogamizi nini mu buzima bwabo, bakaba batabasha gukora akazi kari kabatunze kandi bari bamenyereye. Uyu ni Dorothea Safari wari utuye Kibumba. Kuri we uyu munsi nta kamaro bafitiye, yabivuze ati:
"Iwacu twakundaga guhinga ibirayi n'ibishimbo, ubwo byose byarabuze. Kubona ng'ibirayi bibiri bitatu ngo ni demirifa utari kuyikorera ngatwe bakecu twicaye aha kuyibona ni ikibazo."
Kudakora akazi k'ubuhinzi kuri abagore bo mu cyaro nibifite ingaruka ku miryango yabo gusa, kubera ko ibikorwa byabo n'umusaruro byari bisanzwe bigaburira imigi minini mu ntara ya Kivu ya Ruguru no muri Kivu y'Epfo. Muri iyi minsi mu isoko ibiciro by'ibifungurwa byikubye inshuro enye cyangwa eshanu. Nanuka Zaku ni umutegarugori ukora mu kazi ka leta kuri Office de Route, avuga ko ari intara ya Kivu ya Ruguru yose ibasiwe n'iki kibazo cyo kuba abagore bahunze ingo zabo batabasha guhinga.
Le panier de la ménagère est devenu un peu compliqué suite à la hausse de prix.
Muri iminsi mu isoko turi guhura n'ibibazo bihuye no kwiyongera kw'igiciro cy'ibifungurwa. Kuva intambara ikomeje kuba mu ntara ya Kivu ya Ruguru, abahingaga no kutugaburira bose ubu bari mu makambi. Kuva barimo turagoye. Ikiro cy'ibirayi cyaguraga amafaranga 500, ubu ni 2000.
Dans le passé c'était à 500 francs, aujourd'hui c'est 2000 francs.
Mukeshimana Makurata amaze imyaka 50 yibera mu cyaro iwabo muri Rucuro. Ku bisobanuro yaduhaye yemeza ko imirwano ariyo yatumye ahunga Igoma. Na kandi kazi yigeze akora kuva yavuka uretse ubuhinzi. We na byinshi asaba kuri guverinoma.
Twewe icyo dusaba ku bayobozi, nda amafaranga gucuruza. Ariko turi iwacu twarahingaga. Twamara guhinga tukagurisha bya bindi byeze. Twabaye indedere. Nda amazi, nda biryo. Wewe bahitemo badushorere tugari wacu mu rugo duhinge. Nitumara guhinga tweze dusarure tugura amatungo. Twarageze ino batwiba amatungo gose.
Kuri uyu munsi wahariwe kuzirikana umugore wo mu cyaro, na muhango n'umwe wihariye wateganijwe hano mu mujyi wa Goma. Gusa amwe mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abagore n'abana yabyira Ijwi rya Amerika ko akomeje kwinginga no gusaba leta n'abafatanyabikorwa barebe uko ubuzima bw'abagore bose bakuwe mu byabo bwaba bwiza kurusha uko buteye muri iki gihe. Michael Rufunguro ni umunyamabanga w'inzu ishinzwe umugore mu ntara ya Kivu ya Ruguru, Maison de la Femme.
Nous sommes en train de faire des plaidoiries au sein des organisations internationales.
Dukomeje kureba uko imfashanyo arimo imbuto n'ibindi bigenewe byagera kuri aba bagore, kandi leta ikabashakira n'amashamba barebe ko bakomeza akazi bamenyereye.
Kubura akazi ku bagore baturuka mu cyaro bacumbitse mu nkambi hirya no hino mu mujyi wa Goma no muri teritwari ya Nyiragongo bikomeje gutera ibibazo bitandukanye kuri bo. Muri ibi harimo gufatwa ku ngufu, gushimutwa cyangwa no gukubitwa n'abantu bahetse imbunda batuye hafi yabo. Ibi bikaba bisaba igisubizo cyihariye. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuki mu bihugu bikize by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugura inzu bisigaye bihenda cyane muri iki gihe? Biterwa n'uko abategetsi barimo abo mu bihugu bya Afrika banyereza umutungo wa rubanda bakajya kuhisha muri aya mahanga arimo nyine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo no kugura amazu ahenze. N'umwanzuro w'abarimu w'abashakashatsi babiri banonosoye iby'ubukungu, Leonce Ndikumana na James Boyce, bigisha muri kaminuza yitwa University of Massachusetts Amherst niyo muri leta ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babitangaje mu gitabo bise On the Trail of Capital Flight from Africa, The Takers and the Enablers. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije araganira iby'ubu bushakashatsi na mwarimu Ndikumana.
Icyo cyigwa twahigize twarave muri Amerika mu bisagara binini binini nka za New York, San Francisco. Hanyuma icyo twariho turaba no kuraba amahera ava mu bihugu biriko biratera imbere, kuko byo muri Afurika, muri Amerika Latine, muri Aziya n'ahandi. Kuko tumaze iminsi tubigira twibaza ayo mahera none ajya hehe, akora iki ashyitse mu bihugu, bakubera ayo amahera menshi ava muri Afurika ku buryo butari mu nzira ntabwo muri Afurika ajya mu bihugu biteye imbere. Umuntu rero agaca yibaza none ajya hehe. Muri iki gitabo rero mu bintu twarabye twagombye kuraba yuko mu bisagara binini binini ayo mahera tobaja kugura amazu ajya amazu azinze rwose, kugira ngo bene ayo mafaranga babone kuyanyegeza mu mazu. Twasanze rero tudavye amavire manini manini yo muri Amerika, za New York and San Francisco, Los Angeles n'ahandi, dusanga urazi amabuilding amazu agugwa agugishiro kirenga umuliyoni, usanga ayarenga inusu yayo agugwa n'abantu bataba ngaha muri Amerika, kandi ugasanga ayo mafaranga ajya ava hanze. Kenshi usanga ari abantu rero bayaronse ukuntu adashobora gusigura, bakaba bashaka kuyashyira mu mazu kugira ngo ayicare ngaho. Nk'ikintu nk'akarero twatanze ni umukobwa w'umuperezida wa Repubulika y'u Congo, Sassou Nguesso, yatwaye kuva kera. Muri leta tribunali yafashe inzu yiwe, apartema yiwe muri Manhattan. Iyo apartema yayiguze imiliyoni imwe. Mugayo iyo apartema kuva yiguze nta n'umwe arayibamo. Cyumva yuko icyo yaguriye si ukugira ngo ace amahera mu kuyikotesha, kugira ngo aya mahera ayicarike ngaho, hanyuma niyagera kuyidandaza azohukwemesha.
Muravuga kandi muri icyo gitabo ko ibyo bigira ingaruka ku kiguzi cy'amazu, amazu aca azimba, mu bidusiguriye mu kanya gato.
Ego, ibyo biratuma amazu yo muri ayo mavire azimba bidasanzwe, kuko urumva abantu bajya kugura amazu bagomba kugeza amafaranga, bobo igiciro ntacyo bikababwira, ayo basabye niyo boguha, ko icyo barondera cya mbere ni uko ayo mahera bavako. Bigaca bituma rero umwenegihugu nawe ayarondera mu mushahara, ayarondera mu ideni yo muri banki, aca asanga adashobora kugira kompetisiyo n'abo bantu bayayora bakaza kuyashyira mu mazu. Ugaca usanga rero kugira ngo umuntu agure inzu biramugora, ibiciro biba biduga. N'ugira ati apange inzu muri ayo mavire manini manini, usanga bigoye kubera ibiciro biba biduga.
Ama leta canke abategetsi bo muri ibyo bisagara bikuru boba bazi neza iyo nyifato y'abategetsi canke abatunze bo muri Afurika bashaka kunyegeza imitahe yabo?
Nibaza ko kuvuga ko babizi, none ko ibyo n'ibintu turavyandika, abandi baravyandika, barazi yuko sani si bishasha, amahera yamye ava muri Afurika, yamye ava muri Amerika Latine, aza kunyegezwa muri ibi bihugu.
Hari ibintu vyaguzwe muri ubwo buryo bimaze gufatwa mu Ipari mu Faransa, eka na hamwe nkaho mwavuze, muribaza ko ibihugu baguramo ayo mazu abo bantu bo muri Afurika n'ahandi muri ibyo bihugu bindi bikiri munsi y'amajambere, muribaza ko mu gihe bokwama bariko barashigwa habona vyoshobora kubatesha ingeso yo gusahura ibihugu vyabo?
Yego kabisa, nibaza yuko vyofasha urama nk'ubu bimenyekanye yuko kanaka yazanye amafaranga atashobora gusigura akagura amazu bakayifata bikajya mu binyamakuru, maradiyo, n'ubundi yogira ati agire kujya yobanza kwiyumvira.
Ku banyagihugu baba bashaka kugura amazu muri ivyo bisagara bokingirwa gute?
Bwa mbere mikona bivuze mu gukingira abanyagihugu ni kugira ngo leta ishyire itegeko ku mabanki ahagarike kuronka amahera adasiguwe iyavuye. Icya kabiri kugira amankete bagatohoza amazu agugwa muri bihugu biteye imbere mu mafire manini manini, bakaraba amahera yaguri yava abayagura n'ibandi abadashoboye kuyasigura bagafatwa.
Murakoze cyane rwose Professor Leonce Ndikumana.
Murakoze rwose.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, banywanyi bacu nahangaha aya makuru ahumurije. Gusa mbibutse ko mu makuru twababwiye harimo uko umunyamategeko Barton Matimbano wo mu Rwanda yaburiwe irengero, umugore we avuga ko yamubuze kuva kuwa kane w'icyumweru gishize. Bwari bukeye bwaho kuwa gatatu w'icyumweru nyine gishize, Maitre Matimbano atsinze urubanza rw'abacuruzi babiri bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko mu kigo cy'inzererezi cya Gikondo kizwi nko kwa Kabuga. Umuyobozi wacyo CIP Verdic Mutsinzi yarabitsindiwe ahanishwa igifungo cy'iminsi 24 gisubitse mu gihe cy'amezi atatu hanyuma bamuca nihaza nako n'impoza marira n'amafaranga yo kwishyura abo bacuruzi miliyoni 20. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.